Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano i Washington DC muzindukanye na Joy Diane Ninahazwe giye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano gatondo, tukayahera kuyagezweho ijya nino ku isi na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Mwaramutse Diane, mwaramutse namwe inshuti muduteze amatwi muri aka kanya. Amakuru yo hirya no hino ku isi tubafitiye muri aka kanya. Duhere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Perezida Biden yamenyesheje ko bifatanije n'abanyakiba hamwe n'akamo kabo gasaba ubwigenge n'imfashanyo kugira bahangane n'ikiza cya COVID-19. Amenyesha kandi ko bashaka ko ikandamizwa n'ububabare bifatiye ku butunzi bamazemo imyaka n'imyaka birangira. Yongeye atangaza ko abanyakiba bariko bagwanira ubwigenge ngendegwa ko burimwo uburenganzira bwo kugira imyerekano mu mahoro no gutegekanya kazoza kabo. Amenyesha ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisaba abategetsi ba Leta ya Cuba kumviriza abanyagihugu aho gukorera inyungu zabo bwite no kuzuza imifuko yabo. Atangaza ko bariko biweza kugende bofasha abanyakiba. Abategetsi ba Leta ya Amerika ariko bakurikiranira hafi imyirekano iri kibera muri Cuba. Jake Sullivan, umuhanuzi wa Perezida Biden ku bibazo byerekeye umutekano w'igihugu, yagabishije ku byerekeye gutoteza abari mu myirekano iri kiraba mu mahoro. Muri cyo gihe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ariko agira kigoro gashasha ko kugabanya ubugizi bwa nabi n'ubwicanyi bukogwa hakoreshejwe inkoho. Perezida Joe Biden yabonanye n'umushikiranganji ajejwe ubutungane Merrick Garland ku munsi wa mbere hamwe n'abategetsi bakomeye bajejwe kubahiriza amategeko kugira bihwezereze hamwe ikibazo cyabaye ndanse muri Amerika, ubwicanyi hamwe n'ubundi bugizi bwa nabi bukogwa hakoreshejwe inkoho. Kubwi biharuro bitangwa umwaka w'2021 niwo wihaye inkumbi kurusha iyindi muri Amerika mu kiringo cy'imyaka 20. Muri uyu mwaka wonyine abantu barenga 10,700 barishwe barashwe nk'uko bitangazwa n'ikigo kigira ubushakashatsi ku bwicanyi n'ubundi bugizi bwa nabi bikorwa hakoreshejwe inkoho, Gun Violence Archive. Benshi bahasize ubuzima bitewe n'impanuka yamara benshi bishwe n'inkozi z'ikibi n'abasuma bitwaje inkoho. Perezida Biden yise ubwo bwicanyi n'ubwo bugizi bwa nabi ikiza kandi ko bitetereza Amerika mu makungu. Yamara atangaza ko gushika ubu atashoboye kubihagarika. Tuve muri Amerika tuze muri Afrika, aho inteko zo mu ntara ya Tigre iri mu buraruko bwa Ethiopia zimenyesha ko ziko zitera zija mu bumanuko. Zatangaje ku munsi wa mbere ko zafashe gisagara cyari mu minwe y'inteko za Leta. Ibyo byerekana kwiyemeza kwazo kubyereke kubandanya urugamba gushika imbibe z'iyo ntara z'imbere y'ingwano zisubijweho. Itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ni ryashoboye kwemeza ibyatangajwe n'inteko zo muri Tigre kubera uburyo bwo guhanahana amakuru muri iyo ntara budakora. Ku itariki 28 y'ukwezi kwa gatandatu, izo nteko zarasubiye kwigarurira umugwa mukuru Mekele, zikaba muri iki gihe zigenzura ibice nka byose by'iyo ntara. Yamara intara ya Amhara bihana urubibe iriyitirira ibice bimwe bimwe byo mu burengero no mu bumanuko. Iyo ntara ikaba yararungitse abagwanyi muri ibyo bice. Izo mpande zose ziyitirira umuyobozi w'umuhari uguhabuza intara ya Tigre TPLF Gatechu Rada yabwiye itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ku munsi wa mbere kw'inteko zo muri iyo ntara zigaruriye igisagara cya Korem kiri ku birometero 170 mu bumanuko bw'umugwa mukuru Mekele. Imenyesha ko ziriko zitera zija mu bumanuko kugira zifate igisagara gikomeye cya Alamata kiri ku bindi birometero 20 mu bumanuko bwaho. Ndaca umuvugizi w'igisirikare cya Leta ya Ethiopia Colonel Gatnet Adane yavuze kugenzura icyo gisagara. Yamara yatangaje ko batangaje agahengwe. Tukiri muri Afrika, igitero muri Burkina Faso cyahitanye abantu 10 harimo abasivile bashigikiye intego zijeje umutekano indwi. Nkuko bitangazwa n'itorokanizo ry'amakuru ryo mu Faransa AFP, ibyo byabaye mu gitero cyabereye mu ntara yakozwe ko ibitero inshuro zitari nke n'abagwanyi b'abayisilamu. Abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye bataye imihana yahitwa Niha Mosi, aho bahiga cyane cyane abasivile bajejwe gukingira igihugu bashigikiye intego zijeje umutekano. Abakoze ico gitero baronnye ibintu bitari bike, amazu yaraturiwe hamwe n'isoko ryo muri iyo mihana. Abahaba bahungiye mu gisagara kiri hafi yaho cha Pensa kiri mu ntara ya San Matenga. Turangirize ku nkuru yerekeye Tunisia, aho igihugu cha Arabia Saudite carungikiye ico gihugu incanco z'ukwikingira COVID-19 muri yoni. Izo ncanco zizofasha ico gihugu guhangana n'ico kiza. Arabia Saudite yifatanije n'ibindi bihugu by'abarabu mu gufasha Tunisia, igihugu aho igisata cy'ubuvuzi cayanzaye. Itorokanizo ry'amakuru ryo muri Arabia Saudite ryatangaje ku munsi wa mbere ko imfashanyo yayo igizwe kandi n'ibikoresho 190 bifasha guhema hamwe n'ibindi bikoresho.
Fidel Niyongabo urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuheje kudushikiriza. Aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu. Mukanya ni igice cya kabiri cano makuru. Nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Ikaze mu gice cya kabiri cano makuru yacu agiye gushimikira mu karere kibiyaga bigari. Ku munsi wa gatanu w'inondwi igisata cya Kirundi n'Ikinyarwanda cya radio yanyu ijwi rya Amerika kizorumanya imyaka 25 iheze gitanguye kubashikiriza ibiganiro n'amakuru atandukanye.
Tubashima cyane ibikorwa byiza mwakoze mu kumenyesha amakuru atahengamiye, amakuru abwira Abarundi ukurya ibintu n'ibindi.
Uyu ni Dr. Jean Minani, umwe mu banyepolitike b'Abarundi bavugiye ubwa mbere kuri mikro z'ijwi rya Amerika icugurura mu 1996. Iyi nkuru y'isabukuru ya 25 iradiyo yanyu imaze itanguye ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda niyerekeye urugendo President Burundi ari kwakora muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo ngo barugamije gusaba ko umukuru w'ico gihugu aba umuhuza hagati Burundi n'u Rwanda. Turazirambura mu kanya isase mube hagufi ya maradiyo yanyu. Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi nk'uko nandi abiciye ku masonga mukanya yaraye atanguye urugendo rw'iminsi itatu muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Bitegekanijwe ko Evariste Ndayishimiye agirana umubonano na mugenzi wiwe wa Congo Felix Tshisekedi atagihindutse, bakaza kuganira ku bibazo by'umutekano muke urangwa ku mipaka ivyo bihugu bisangiye, ndetse bakaza kugaruka no ku kibazo cy'u Burundi n'u Rwanda. Idonido na mgenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Itangazo ryashizwe habona kuri uyu wa mbere n'ibiro bijejwe kumenyesha makuru kwa President Evariste Ndayishimiye rivuga ko urugendo rw'umukuru w'igihugu yagiyemo yarutumiwemo na President Felix Antoine Tshisekedi wa Congo. Urugendo rusanzwe rw'akazi rw'iminsi itatu. Ibiro vya Perezida Ndayishimiye vyerekanye muri iryo tangazo ko azoganira na mugenzi we ibibazo vy'umutekano ku neza ya karere na Afrika yose. Vyibutsa ko ari intambwe mu kunagura no gukomeza imigenderanire myiza ivyo bihugu bibiri bifitaniye. Imigwi igwanira mu ntara ya Kivu y'amajepfo muri Congo ni kimwe mu biraje ishinga abo bakuru b'ibihugu babiri, nk'uko amakuru twahawe n'uwegereye ibiro vy'umukuru w'igihugu atashatse ko amazina yiwe amenyekana abivuga. Aha hari imigwi itari mike yitwaje ibigwanisho igwanya leta y'u Burundi, nk'uko n'umukuru w'igihugu wa Congo aheruka kubimenyesha mu minsi iheze aho yari mu rugendo muri ivyo bice. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi akaba yoba yifuza ko mugenzi we wa Congo amufasha kubagwanya kuko bari ku butaka bw'igihugu ciwe. Iryo soko ry'ijwi rya Amerika rivuga ko u Burundi bwifuza kurungikayo n'ingabo ku mugaragaro kugwanya iyo migwi. Aka karere kandi karimwo n'imigwi icanishamwo Burundi n'u Rwanda. Kuva ku mwaka uheze u Rwanda ruramaze gutangaza ko rwasubije inyuma canke rwivunya abansi akatari gake, maze bagasubira inyuma bahungira mu ishamba cimeza rya Kibira ku Rwanda rw'u Burundi. Yamara ico gihugu carabihakanye cemeza ko baba bazananye mu buseruko bwa Congo. Ku mwaka uheze nyene u Rwanda gweretse abamenyeshamakuru abagwanyi b'Abarundi bafatiwe ku butaka bw'u Rwanda ku rubibe ivyo bihugu bibiri bihana. Bemereye abamenyeshamakuru ko bagize umuharire de tabara ugwanya leta y'u Burundi. Umuguhuza ibisirikare by'ibihugu bigize akarere k'ibiyaga binini CIRGL niwe wakiriye abo bagwanyi urababika. Yamara u Burundi bwari bwifuje ko bojanwa gucirwa urubanza i Bujumbura. Niki amakuru twahawe avuga ko kiri mu bizogarukwa ko mu biganiro hagati ya Perezida Ndayishimiye na Tshisekedi. Ayo makuru yizewe ijwi rya Amerika rifise yongera ko Ndayishimiye yagiye i Kinshasa muri Congo gusaba ko Tshisekedi asanzwe atwara umuryango w'ubumwe bwa Afrika muri iki kiringo yobabera umuhuza mu kwiyunga na mugenzi we w'u Rwanda Perezida Paul Kagame. Aha ibiro vy'umukuru w'igihugu ntivyatomoye neza idonido mu itangazo ikizoganirwa mu mubonano wo mwibanga ndashimiye azogirana na Tshisekedi ikinshasa gusa ibiro vyiwe vyemeje muri iryo tangazo ryashezwe habona ko ari umubonano ufitiye inyungu Burundi Kongo ibihugu vyo mu karere no muri Afrika. Yamara amakuru dufise twahawe n'uwegereye ibiro vy'umukuru w'igihugu atashimye ko umwidondoro wiwe umenyekana kuko mu vyajejwe gutanga amakuru bitarimwo ashimangira ko uwo mubonano hagati ya Ndayishimiye na Tshisekedi arico uzoba ugamije hanini kanatsinda nkuko ayo makuru abivuga Ndayishimiye yoba yizeye Tshisekedi kuko ari umukunzi atwara igihugu gihano rubibe n'u Rwanda ubumwe bwa Afrika kandi basangiye byinshi uko ari batatu cane cane umutekano wo ku mipaka. Uwo yaduhaye amakuru yongeye ko Ndayishimiye yoba yifuza umuhuza u Rwanda n'u Burundi bihuriye ko kandi vyumvanamwo vyose. Yeshimikiza ko Perezida Tshisekedi atumiye Ndayishimiye mu gihe yaheruka kubonana na Paul Kagame w'u Rwanda imbere y'uko u Burundi n'u Rwanda bitangaza ko bigiye gusubira kubana neza. Yagize ati ntankeka ko arico Tshisekedi yakivuganye ko na Kagame ubakabagira acongorere Ndayishimiye. Byari bitekanijwe ko umukuru w'igihugu yuriye indege inyuma y'umutaga kuri uyu wa mbere agira ico avuze ku kibuga c'indege ca Bujumbura ariko siko vyagenze. Abamenyesha makuru twaganiriye bari biteguye kumubaza ibyo bibazo byose by'imigenderanire hagati y'u Burundi, Kongo n'u Rwanda, umutekano muke, imigwana n'ibindi. Pierre Claver n'inkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika.
Pierre Claver n'inkuru urakenuye mu gihugu cy'u Rwanda cooperative Kotraru yabagendana ubumuga bakora kazi ko kujabutsa imizigo ku mupaka wa Gisenyi Goma ku makinga yabo y'amapine atatu ivuga ko akazi yakora kariko karabapfana imibereho y'abanywanyi bayo ikagenda igorana. Umumenyesha makuru wacu Jean Baptiste Ndabananiye adusigurire uko kibazo cifashe.
Twatakaje kazi kenshi twari dufite mbere uyu munsi ko tugifite twatwaraga ibintu tubikuye hano muri Majerwa tubijyana muri Kongo. Mbere twashoboraga kugutwarira abantu imiceri tukayambutsa muri duhani ya Kongo, ariko uyu munsi byarahindutse. Kongo yaranze, ariko ku ruhande rw'u Rwanda rwo nta kibazo kirimo buretse gutwara ibyo kurya by'abaturage basanzwe, ibishyimbo, ibigori, amatomati n'ibyo.
Ibyo mudashobora kwambutsa n'ibikorerwa mu nganda.
Uwo Nevariste Habyarimana, perezida wungirije wa Kotraru, yongeraho ko akazi kabo kapfapfanye ko bagakora muri rusange binjiza amafaranga y'ubusabusa
igihumbi anangwa bibiri.
Icyo gihumbi cyangwa ibihumbi bibiri ni amafaranga y'u Rwanda. Aba banyamuryango ba Kotraru nabo bavuga ko koko akazi kabo kapfapfanye kubera kubuzwa gutwara imizigo yo muri Majerwa. Bavuga ko babikaga amafaranga adaciye munsi y'ibihumbi bine by'amafaranga y'u Rwanda ku iturimwe y'umuzigo.
Wabona ituru naho wayibona mu cyumweru mo kabiri nangwa gatatu.
Mu cyumweru wabonamo gatatu
kari 12. Ndakubwiza ukuri mu cyumweru nta kintu umuntu ari kubonamo.
Na bitanu uri kubona?
Uje ukabona igihumbi n'ejo ukagaruka ukakibona bitanu, wenda mu cyumweru wabibona.
Ibi bikamyo nibyo byatwaye amagare ni akazi kacu.
Iyi modoka ari ukureba.
Ubwo imizigo igiye gutwara ni ya indi twapakiraga twabonaga 5,000.
Ayo niyo make.
Ni twese amafaranga uyu yabonye niyo nabonaga.
Je navuga ko ni inyungu ya 500.
Nasanga nakoreye ubusa.
Uyu munsi
byo nabonye bibiri byo kujya kurya.
Ubwo akagusigiramo amafaranga 2,000 ya 2,000 ubufite umusunitsi n'iri gare ryawe.
Kandi inyungu
ndayo.
Uyu Florence muhawe n'Imana nawe n'umunyamuryango wa Kotraru yicaye ku igare rye aracirikanye n'abakiriya igicuro ku muzigo bashaka ko abatwarira. Nawe intero ni imwe.
Twapakiraga akazi keza, twajyanaga imiceri, tukajyana amafarini, none buno dusigaye dupakira ibiboga n'ibisusa gutyo, ndago tukibona akazi gafatika.
Ubu baraguhangahe ibi byose paki?
Baramba 2 gusa. Nambisorere ari imbere ngabina dupakiye nabijyaniraga ngabitatu ndinazore.
Muhawe n'Imana avuze ko mbere atasoraga uyu muzigo muhawe n'Imana ntiyawambutsa kuko yasabwa kusorera amafaranga 1,500 y'u Rwanda kandi yishyuwe 2,000 gusa. Arategereza ko umuzigo ugwira kugira ngo atagwa mu gihombo. abari bamaze kuvuga mukanya nabo bemeza ko batasuraga mu gihe bamutsaga imizigo yo muri majerwa kuya imizigo yasohokaga muri majerwa yasuriwe ariko kubasorera mu biro bitatu guhora babona aya mafaranga biti nica nikize biba bishobora kubakururira kaga gakomeye mu gihe runaka batazi nkuko bisobanurwa n'uyu Clementine w'amahoro uvuga ko igihumbi bashobora kubona buri munsi ari amafaranga make bishoboka
ntabwo ndije bitewe nuko bamugaye nta kwideparasa tugira icyo gihumbura kibonuka gitegesha ugataha wagera mu rugo ukabura icyo uhereza abantu
nani ngo muri ko umute
ni gutyo turi kubaho turubunuturu kubyakira duryo nese waje hano ntugira icyo ubona nti waburara cyakibanjirije naraburaye kuberana narindwaye nabayeho nabi
Emmanuel Ndayisaba umunyamabanga cingwa bikorwa w'inama y'igihugu y'abantu bafite umumuga NCPD avuga ko yizeye ko iki kibazo kiri mu bigomba gukemurwa n'amasezerano yasinywe hagati y'ibihugu byombi
Amechazo kwa tumaze mese tuzi, ukona mu mese ya sede tukara wa sii, ndi kumono mnyamawanga wa reta, mri minaroko shingu mwere wa mnyiza, njirangu mwere ya masedera na wajira nyeo kuno za ugira byimi hahirane byanze bikunze nta kuntu babyibagirwa hari gahunda bagomba kumvikana ho hari byo bagomba gukorwa kandi gese bikaba kimwe ntusanga wenda ba bari bageze ko turaru bamboka bakongomane bakabagora mu gihe bakongomane baza ntibagira ikibazo ubu munsi tubagira tugukora inama nabo ngira ngo n'abashinzwe umupaka twari turi kumwe nabo batubwiye ko ari ikintu bazi kandi bari bagenda baganira n'izindi nzego ndumva ko byanze bikunze rero amasezerano ntabwo nayasomye sinzi ibikubiyemo ariko numva ko ari ikintu kitasigara kuko cyari kizwi n'inzego zose
Ndayisaba ngira ko bazakora ubuvugizi kugira ngo iki kibazo gikemuke mu gihe cyaba kitari muri ayo masezerano mu nama n'abanyamakuru mu mpera z'ukwezi gushize ari nabwo ayo masezerano yashyizweho umukono abakuru b'ibihugu Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa Congo batangaje ko inzitizi zibangamira ubucuruzi bwambukiranya imipaka y'u Rwanda na Congo zigomba kurandurwa zirimo iki kibazo cyo gusora inshuro irenze imwe Jean Baptiste ndabananiye ijwi rya Amerika irubavu
Kumusi wa gatanu w'inondwi radio yanyu ijwi rya Amerika izo kwiza imyaka 25 imaze itanguye kubashikiriza ibiganiro n'amakuru mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri inondwi rero ibiganiro vyacu muramaze kumva ko biriko bishimikira ahanini kuco iyo radio yashoboye gushika ko muri iyo myaka nico itegekanya kuzoshika ko muri kazoza kahagufi na kazoza kakure. Tuzoza kandi turabatumirira bamwe mu bagiye baratanga intererano mu biganiro vya no musi turi kumwe na Dr Jean Minani umwe mu banyepolitike b'abarundi ba mbere bavugiye kuri micro y'ijwi rya Amerika mu 1996 muri studio yacu hano i Washington DC mu kiganiro na Frederic Ngundikije aragaruka kuco iyo ya radio yamaze
mubanze mu bundire ndamutsanye wanyu bose bi radio y'ijwi rya Amerika nonge nawe mu bundire ndabipfuriza isabukuru nziza cyane imyaka 25 imyaka mike kubikorwa mu maze iyo myaka mukora ni byinshi cyane mubwiye umunsi mukuru mwiza ubandanye mutera imbere nk'umuzinda muduha amakuru ameze neza kandi acyohoye nk'ayo mwama muduha
muri mu banyapolitiki bavuganye n'ijwi rya Amerika kuva ijwi rya Amerika rigitangura cyane cyane no mu biganiro mwagize yarusha igihe leta y'u Rwanda yari kuyaganira nabo batavuga rumwe nashaka mutubwire ikintu mwibukira kuri ibyo biganiro n'uruhara ijwi rya Amerika ryagize icyo gihe
kuva ijwi rya Amerika rigitangura kuvuga mu kibuno no mu kinyarwanda abanyagihugu bose bahurumbiye mu kumviriza iyo radiyo na jewe ndimo turashima cyane ibikorwa byiza mwakoze mu kumenyesha amakuru atahengamiye amakuru abwira abarundi ukujya ibintu n'ibindi bimeze haba hagati mu gihugu haba nako no mu makungu ni ukuvuga rero ni radiyo ikurikiranwa cyane n'abanyagihugu b'abarundi nako n'abanyarwanda nako n'abantu bumva ururimi rwacu muri akarere dutuyemo kahita afurika kominote nako no muri Congo rero kuri ubwo iri mu maradiyo makuru yumvishwe cyane kandi abanyagihugu bizera turashimye rero ko mwabandanije muduha ibyo biganiro abarundi bose barabishima jewe kuva rero numvira izo radiyo mu kuri naho numva mwahengamye na gatuyi ariko urumva uri nk'umunyapolitike cyangwa utwara igihugu igihe iradiyo ivuga ukuri ukayishyira ko ukahita kumwikomo atujyanye ndayivuga iki ariko ntimwadehukiye kiwe mwabandanije mu kuvuga mu biganiro mwabikurikiranye byose gushikaho muza muraduha amakuru ido n'ido ibyo biri mu Burundi nako nibyo twagiye turakora kuva imyaka 25 itanguye mu bya politique aho twaciye cyane cyane ahantu habi cyane turaje nko mu 1996 n'indwi n'umunani nako je nayivugiye ko ndi mu Burundi hanyuma nanga ndayivugira ko ndi mu buhungiro muri Tanzania murakurikirana ibiganiro twagiye turakora kuva ku biganiro byabirongowe na nyakwigenderanye n'icubahiro Nyerere n'ibiganiro byari bifashijwe na nyakwigenderanye n'icubahiro Mandela naho gushyiraho dusinya amasezerano ya Arusha ntacyo na kimwe mwataye ariko umunyagihugu yagiye aramenya intambwe tugenda turabwira uko tupolisi ikintu iragira Amerika yabivuze nako naho byahindukiye mu myaka igihe tugiye leta mfata kibanza natwago na Uyoya na Domitiano Ndayizeye hanyuma nayo ntwari n'amashinga amateka byose mwagiye murabivuga kuzo twagiye kuzo twaganira ibiganiro byo guhagarika ingwano ushikaho CNDD-FDD iziye naho nyine murabandanya muraganira ariko harabaye agatusi hagati ya CNDD-FDD na mwebwe kubera intwaro twumva yuko iraziye itaguye gukontrolwa iradishwije uko yabanyaga itakontrolwa ariko mwarabyifashemo neza naho barahagaritse ngo ntimuvuge ariko burya abanyagihugu barabyumviriza kuko baca bafata ibyo ibijya muvugira mu Kinyarwanda barabikurikirana
turetse
no gutofatira ngaho manuel na leta cyangwa mbi barekure mu gukore ko ndi kunshobora kubabuza gukora iradiyo nkiyo nawe yibuza gukora kuko yafise ubundi buhinga icamo ahubwo n'ibibi bikoreta nawe nyine ndashobora kuvuga kandi twebwe dushobora kuyivugiramo niko baca babagiriza ngaho muhengamye ariko atari ibyo ari bo babyibujije nawe twashatse kugira ayo makosa ariko turimba dusanga ko twari kwitwa twihoje twashimiye rero kuko uburyo mwagiye murabikora n'ukuri bivuye ku mutima kandi n'abarundi benshi cyane isinzi bari bashimira ibyo ujenyine
turetse ibiganiro bya politiki ibindi biganiro mwumva bibashaka kunyota n'ibihe by'iradiyo ijwi rya Amerika turetse politiki
turetse bya politiki noneho sinashimiye gusa ko ari ibiganiro bya politiki muzamuraduha ibyo nashimiye byonyine navuze ko muduha ibiganiro binyuranye mu mibereho y'abantu uyu bya politiki uraze politiki ni izugambe mu mibereho y'abantu kuko naho hunze politiki iyo ndi guhunga gusanga aho uri ari byo biganiro ni ukuri mu mibereho y'abantu mufasha cyane cyane ibyo by'ugwaruka ukuryo wo kwiyungunganya ibyo by'abakenyezi ukuryo biyungunganya muravuga n'ibindi by'ingwara muravuga ukuryo abantu kuyifata mufatiye ku bindi bihugu harimo n'icigwa muvuga mu kwiyungayunga kugira ngo witeze imbere byose murabishyiramo ni nako iradiyani byohera ni nako nyine n'umuntu aturakurikije bya politiki umwe wese mu byiwe arabona aho yisanga kandi akaraba ikiganiro kimuryoheye cyangwa kimunezereje cyangwa kimwungura agacumbiriza naho rero iyi radiyo yanyu irutira n'izindi cyangwa ingana n'izindi ariko nyinshure ziraziruta kuko muragerageza mukavuga mu bisata byose by'ubuzima by'igihugu cyacu.
Amakuru ya sport mbere yuko dutandukana duhereye i Kigali mu Rwanda haraye hatanguye irushanwa rihuza amaikipe y'abagore y'ibihugu bine mu bigize akarere ka gatanu k'imikino muri Afrika. Umenyesha makuru wacu wa sport Jean-Claude Munyandinda yaraye adukurikiraniye imikino yuguruye ayo marushanwa.
Kuri uyu wa mbere muri Kigali Arena i Remera hatangiye irushanwa rihuza amakipe y'ibihugu bine mu bigize akarere ka gatanu k'imikino muri Afurika muri basketball mu cyiciro cy'amakipe y'abagore. Amakipe arimo guhatana ni u Rwanda, Kenya, Misiri na Sudani y'Epfo. Ikigamijwe ni ugushakisha ikipe y'igihugu izahagararira aka karere ka gatanu mu irushanwa rya Afrobasket rizabera muri Cameroon mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka. Umukino ufungura iri rushanwa rya Zone 5 watangiye isaa 9:40 ejo ku wa mbere. Ikipe y'igihugu ya Misiri yatsinze Sudani y'Epfo amanota 95-65. Abakobwa b'umutozwa Elafi w'ikipe y'igihugu ya Misiri bakomeje kugenda imbere y'abanyasudani y'epfo guhera mu gace kabanza k'umukino kugeza mu kakane. By'umwihariko abakinnyi babiri b'abanyamisirikazi aribo Ranim El Gedawi na Soraya Degeidi nibo bihariye hafi kimwe cya kabiri cy'amanota yose ikipe yatsinze. Kapiteni wa Sudani y'epfo avuga ko nubwo batsinzwe na Misiri uwo mukino wawigiyemo byinshi birimo gukoresha imbaraga, kwihuta, kumenya gutangurana umupira no gukosora amakosa hato na hato.
We fought through it. We have a lot of things to learn when we get back. I think we're going to watch film, learn what we need to fix, and fix it the next game. I think that we learn.
it's physical. There's a lot of athleticism, and I think a lot of it we need to push, pick up our defense. Other than that, we need a rebound. Like, we're good. It's just the first time being together, so I think definitely it's a learning curve that we're going to learn, and next time we're going to come back stronger.
Umukino wa kabiri watangiye saa 12 n'igice. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda yatsinziye Kenya amanota 77 kuri 45. Abakinnyi b'Abanyakenya kazi barimo Messi, Wanyama, Otieno, Odhiambo na bagenzi babo batangiye bizirika, ariko buhoro buhoro abakinnyi b'u Rwanda nka Sifa Joyeuse, Laurence Imanizabayo, kapiteni w'ikipe Tiara Anderson bakomeje kubacengacenga no kubatsinda amanota umusubirizo, birangira ikipe ya Kenya y'umutoza George Mayenga itakaye. Akarere ka gatanu k'imikino muri Afurika kagizwe n'ibihugu 11, ariko bine byonyine nibyo byashoboye kwitabirira irushanwa. Umujyanama wa tekinike mu ishyirahamwe ry'umukino basketball mu Rwanda aradusobanurira impamvu ibindi bihugu bitabonetse.
Bavuga yuko ari ikibazo cya COVID, n'ibisanzwe natwe ingamba zagiye zifatwa n'abayobozi b'igihugu cyacu batumye iyi COVID itatugiraho impact nk'ibindi bihugu cyane, nubwo bitatworoheye. Ariko iyo ugiye mu bindi bihugu usanga hari naho bahagaritse burundu ibintu byose. Muri Uganda murabizi ko baheruka guhagarika ibintu byose, ubu bari muri guma mu rugo kubera ingaruka za COVID. Bose rero bavuga ko COVID yabagizeho ingaruka, kandi ko mubizi kwitabira amarushanwa bisaba amafaranga menshi. Ntabwo amafaranga yo kuza hano mu Rwanda biboroheye, hamwe n'ubwirinzi bubagoye.
Uyu munsi kwa kabiri imikino ya Zone 5 irakomeza. Guhera saa 9 Kenya irahura na Sudani y'Epfo, hanyuma saa 12 u Rwanda rukaza gucakirana na Misiri. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Aya sport duce tuyasozerera mu Bwongereza. Umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu Boris Johnson yaraye ateye ivyatsi ivangura rishingiye ku rukoba ryakorewe abakinyi babirabure bo muri ekipe y'umupira w'amaguru y'Ubwongereza. Geoffrey Mutagoma yaduteguriye inkuru ikurikira.
Iryo vangura ryagaragaye ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'uko ikipe y'Ubwongereza itsinzwe n'Ubutaliyani ibitego 3-2 muri shampiyona y'igikombe cy'Uburayi ku cyumweru. Ubutaliyani n'Ubwongereza bakomeje kunganya igitego 1-1 mu gihe kigenwe cy'umukino, no mu minota y'inyongera biba ngombwa ko binjira muri za penalty. Abakinnyi babirabura Marcus Rashford, Jadon Sancho na Bukayo Saka bahushije izo penalty bituma Ubutaliyani butsinda Ubwongereza. Nubwo ku mbuga nkoranyambaga ikipe y'Ubwongereza yashimwe muri rusange, nyuma gato y'umukino hatangiye kugaragara amagambo y'ivangura rishingiye ku ibara ry'uruhu atoteza abo bakinnyi batatu. Yandika ku rubuga rwe rwa Twitter, Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yavuze ko ikipe yose ikwiriye gushimwa nk'intwari aho gukorerwa itotezwa rijyanye n'ivangura rishingiye ku ibara ry'uruhu. Yavuze ko ababikoze bakwiye kugira ipfunwe ry'ibyo bakoze nyine. Umuyobozi w'umujyi wa London Sadiq Khan nawe yunze murye yandika kuri Twitter ko nta mwanya ivangura rishingiye ku ibara ry'uruhu rifite haba mu mupira w'amaguru cyangwa ahandi hose. Yavuze ko abarikoze bakwiriye kubibazwa. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Bwongereza ryasohoye itangazo ryamagana uburyo bwose bw'ivangura rishingiye ku ibara ry'uruhu. Iryo shyirahamwe ryashyigikiye abakinnyi baryo. Polisi y'i Londres nayo yanditse kuri Twitter ko yamenye iby'ayo magambo yavuzwe, itangaza ko bitemewe kandi ko izabikoraho iperereza. Abakinnyi b'Ubwongereza nabo bagaragaje ko barwanya ivangura rishingiye ku ibara ry'uruhu muri iyi shampiyona, babanza gupfukamisha ivi rimwe mbere y'uko batangira imikino yabo yose, harimo n'uwo ku cyumweru. Siko abafana bose bashyigikiye iki gikorwa, kuko hari bamwe babamwazaga babakwena. Nubwo Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yasabye abafana kutamwaza abakinnyi, abamunengaga bavuga ko atagaragaje igitsure bihagije, bakavuga ko ahubwo byatije umurindi abakora ivangura rishingiye ku ibara ry'uruhu. Mu kiganiro yagiranye na televiziyo y'Abongereza Sky News, Gary Neville wahoze akenera Ubwongereza yavuze ko ibyabaye byatewe na Minisitiri w'Intebe Johnson. Mu magambo ye yavuze ati, Minisitiri w'Intebe yavuze ko ntacyo bitwaye kuba abaturage b'igihugu cye bamwaza abakinnyi, barimo gushyigikira uburinganire no kurwanya ivangura rishingiye ku ibara ry'uruhu. Bihera mu bayobozi bakuru, kuri je sinatangaye na gato, mbyutse ngasanga mu makuru banditse ariya magambo.
Radio Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, nshuti mwarimu duteze amatwi, ahanini uduce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro byacu vya kino gitondo vyari biremeshejwe na Jewe Diane Ninahazwi. Dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire. Muri bo harimo Facile Gebehu yavyegeranije mu kubasezera, ariko twongeye kubashimira ku cizere mubandanya kutugirira muri no myaka 25 iheze mwumviriza Ijwi ry'Amerika. Tunabatumira rero kubandanya mumana natwe ku munsi wa gatanu mwavyumvise, naho Ijwi ry'Amerika izorumanya neza imyaka 25 imaze ibashikiriza ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda. Turaza kongera mu bindi biganiro tugiye kubategurira mu kurindira mandanye kugira umunsi mwiza mu banyi no mu vyanyu.